This is VOA in Washington. It's Sunday morning in East Central Africa. Stay tuned for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Muri kice cya mbere cy'ibiganiro byacu turabagezaho amakuru, tubafite ikiganiro tujahe cy'urubyiruko mu kwiteza imbere, mu gice cya kabiri tubafite ikiganiro dusangira ijambo. Turahera ku makuru.
Naramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, igitero cyakozwe mu seruko cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 30. Aba bandi b'Abanyasomaliya banyuruza ubwato bararekuye abantu 11 bari bagize imbohe. Ikiza cy'ingwara ya Ebola kirabandanya muri Afrika yo mu rengero. Idonido ya makuru. Mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, abantu bitwaje ibigwanisho barateye igisagara cyo mu seruko aho bishe abantu barenga 30 barimo abagore n'abana. Abatetsi bo muri icyo gisagara bavuga kandi ko abantu bashika 30 bakomeretse muri icyo gisagara cyo muri Kivu yo mu manuko. Umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati muri Kivu yo mu manuko, Jean Julien Miruho, yavuze ko icyo gitero cavuye ku matati yerekeye inka zibwe aho ruhande rumwe rwariko rwihora urundi. Umushikiranganji Buriho avuga ko abantu bakoze icyo gitero bataramenyekana neza. Umutekano umutegetsi yakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu yatangaje ko abantu 11 bakora mu bwato bagizwe imbohe n'abandi b'Abanyasomaliya mu kiringo kirenga imyaka 3 barikuwe. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Somalia, Nicolas Kay, ejo ku munsi wa gatandatu yavuze ko abo bantu bamaze imyaka 3 ari imbohe batwawe n'indege mu gihugu cya Kenya kandi bazocarungikwa mu bihugu byabo bitandukanye. Kay yavuze kandi ko atewe amakinga n'abandi bakozi 38 bakora mu bwato bakigizwe imbohe. Yongera aratera kamo gasaba ko barekurwa uno nyene. Amakuru y'imvaho yerekeye ukuntu abo bantu 11 bari kuwe ntaramenyekana. Abo bantu bari mu bantu bakozi 23 bakorera mu bwato butwara imizigo bufise ibendera ryo mu gihugu cya Malaysia bwafashwe mu mwaka w'2010 buri mu ibahari Ocean Indien ku nkengera yo mu mazinga Maldives. Abo bakozi yo muri ubwo bwato barimo abo mu gihugu cya Pakistani, Bangladesh, Sri Lanka hamwe na Irani. Abakozi bo muri ubwo bwato indwi bava mu gihugu cya Pakistani bari ku mwaka w'2012 mu gihe abakozi bo muri ubwo bwato bane bamizwe n'amazi. Uwundi mukozi wo muri ubwo bwato nawe nyene yarishwe arashwe. Muri kumwe n'abandanye kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yavuze ati intara ya Crimea yamye ari intara ya Ukraine, irabandanya kuba intara ya Ukraine kandi izokwama ari intara ya Ukraine. Uyu mutetsi w'umutunzi afise amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari ejo ku munsi wa gatandatu niho yarashyira amabanga yo kurongora igihugu mu birori byabereye ku murwa mukuru Kiev hari imbere y'inama nshingamateka. Abategetsi bavuye mu mihingo yo ku isi hamwe n'abakuru baserukira ibihugu byabo barimo vice perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden. Umushikiranganji Poroshenko abaye perezida agira gatanu w'igihugu cya Ukraine kuvaho ishyirahamwe ry'ibihugu byari bigize Urusiya risambukiye. Yarashikirije ijambo igihe cy'ibirori byo kurahira, araheza avuga ko atazo kwemera ko igihugu cy'Uburusiya cigarurira intara ya Crimea. Leta y'Uburusiya yarungitse abasirikare mu kiyaga Black Sea mu ntango z'uyu mwaka, hanyuma baraheza bafata iyo ntara mu kwezi kwa gatatu. Perezida mushasha w'igihugu cya Ukraine yaremeye kandi ko agiye gutangura ibiganiro n'abanyagihugu mu ntara zo mu seruko bw'igihugu, aho abanyagihugu bashigikiye igihugu cy'Uburusiya bashaka kwiyonkora batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Yaratangaje ko azogirira kigongwe abagwanyi bazoshira ibigwanisho hasi. Yongera aratangaza ko azoganira n'abo banyagihugu mu mugambi wo kurondera uburyo bwo guhagarika ubwicanyi muri izo ntara. Abahinga mu vyerekeye ingwara bavuga ko ikiza ca Ebola muri Afrika yo mu burengero kitaratuzwa. Ingwara ya Ebola iramaze kwica abantu barenga 200 kuva ico kiza cadutse mu manuko bushira userukwo bw'igihugu ca Guine mu kwezi kwa kabiri.
Thank you. arakoze mugenzi wacu tugejeje hamakuru ubu noneho numwanya w'ikiganiro tujahe
ujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteze imbere tujahe ugishikizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibi biganiro by'ijwi rya Amerika ugukarisha ubwenge kubari mu mashyirahamwe y'abikorera ibyabo ni nkenegwa kwishyirahamwe gusa no mu buzima bwa nyene kuri koreramwo abatari bake muri banyene amashyirahamwe barinda kugira umwimenyerezo w'ingene bazuyateza imbere harabigira ku by'abandi bakoze canke bagafata umuhanuzi ubuhinga bwisununuye cyangwa uburambe mu gisata cy'ishyirahamwe birafasha ariko sivyo bisigura iterambere ry'amashyirahamwe ababufise bakoreramwo abazi ibintu n'ibindi batuvunira urugohe ko nyabuna igihamba aye arubushobozi bwo gushira mu ngiro ivyumviro bishasha mushira hamwe ugukoresha inguvu nishaka ikindi no gutunganya neza imibano ituma abakozi basenyera ku mugozi umwe cyo kimwe n'imigenderanire tugiriranira n'abaguzi bivyo duhingura nubwo iyo ngabire atayo toba twaravukanye inyigisho ziradufasha kubishikako ingendo yo kutihebura ni ngabire idasanzwe iyo ngabire ituma umujya mutahe aca mu nzira zigoye abandi baciyemwo ariko wewe akazirengana ibanki y'isi yose iramaze igihe itanguje umugambi wo gukarihiriza ubwenge abanyamitahe bato bato mu bihugu bitari bike byo muri Afrika yo musi ubugaragwa bwa Sahara kugira ngo bakore batera imbere muri rusangi ivyo vyigwa bifatira ku gutunganya amashyirahamwe ibigega ugutunganya akazi cyo kimwe n'umwimbu cyo mwomenya nuko izo nyigisho zisunga ibikenewe mu gihugu kimwe kimwe mu bijanye no guteza imbere abikorera ivyabo uyu mugambi witwa Business Age uramaze gushika no mu Burundi inyigisho zimaze gutunganywa zigashimikira ku gutunganya amashyirahamwe ubifuza kwikorera ivyabo abatwara amashyirahamwe mato mato cyo kimwe n'ayagereranye mu kiganiro cacu tujahe cuno musi turabira hamwe ibijanye n'akamaro ko kwama ku gihe biciye mu nyigisho ubikorera ivyabo mu nzira yo gukora batera imbere kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro cacu tujahe arico gwanyu kwinjira mu kiganiro nyezina duhi jambu gwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo rudushikirize ivyiyumviro vyago mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati nakahe kamaro kinyigisho kubikorera ivyabo ngizi nyishuba muha
byungura cyane cyane kubyerekeye ko abahinga bajya baratora ibintu bishasha kugira batunganye amashyirahamwe ingorane bagiye barabona zagiye zirahagarika kandi amashyirahamwe bagaca bazitorera umuti
uko ibintu bigenda bihindagurika niko n'abantu baba bakwiye gutunganya bagahindura uburyo bakoresha kugira ngo batunganye amashyirahamwe yabo
cyundi yaciyemwo musangi igisata birakwigisha gose vyiza ahubwo umuntu akwiye kubigira kenshi kenshi gashoboka
n'abakozi bashasha bagaca baronka ubwo bumenyi bushasha babugezweho kugira bashobore kubona ibyo bize niko ntubo bikora
ni vyiza kurahura ubwenge kuko amashyirahamwe ni menshi aguma avuka akoresha uburyo butandukanye kugira ngo ashobore gufasha abanyagihugu mu ngorane za misi yose
kuguma imbere mu mahiganwa n'inzira yugurura ukuramba kwishira hamwe kubwivyo abakozi bo kwamanishaka byo kwama ku gihe mu bijaye n'amashira hamwe amahinguriro uburyo bwo gutuma tumanako n'ibindi ivyo bo bigira kugira ngo bashike ku ntumbero ishira hamwe gifuza gushikako ico nyene ishira hamwe yo kwitwararika mu gutegura inyigisho no kugenzura ibikenewe guhinduka kwishira hamwe ubwaryo no kubakozi nyene abakozi bashasha bo kwitwararikwa gusumba abandi co kimwe nico barinda gushikako ugutora ivyo bakozi badatahura no kubitorera inyishu navyo nyene ni nkenegwa inyungu kandi ni yuko ishira hamwe riba ritagita umwanya no konona ibikoresho ukwirinda impanuka ku kazi ukugabanya uburyo bwahora bukoreshwa mu kubisanura kugira ngo twumve neza akamaro ko kwama kugihe kwishira hamwe tega matwi itohoza bugenzanje Diane Ndonse yagize mu banyamitahe batandukanye Diane ijambo ni gwawe
urakoze ive ku mijambo ugushira kugihe ubumenyi bw'abakozi bituma babona gusumba ukugenebo gwiza umwimbu wishira hamwe uko niko Kelly ya Mutonyi umukozi wa Savono yatubwiye mu nyuma y'inyigisho yahawe na BBN ikigo gitanga inyigisho zo guteza imbere amashira hamwe yabikorera ivyabo ukwezi yamaze muri ivyo vyigwa kwamuhaye kubona gusumba ingene yomenyekanisha ibidandazwa vyishira hamwe giwe ivyo vyashobotse kuko yahuriye akongera gasangira ivyiyumviro n'abagenzi we bo mu mashira hamwe atandukanye inkuru dukura mu bakozi b'amashira hamwe amwamwe zitumenyesha ko inyigisho zitangirwa hanze yaho basanzwe bakorera ari ngirakamaro hamwe zituma bahumeka kuko baheza bakava mu byo bahoramwo ahandi naho n'ukuronka umwuka mushasha ubafasha gutanga no kuronka bitagoranye ubumenyi bushasha nkuko Kelia umukozi w'ishiramwe Savono abakozi twaganiriye batumenyesha kandi ko inyigisho zongereza umwete wo gukora ingaruka ni nyungu nkuko tubibwigwa na Felix Nimubona umukozi w'ishiramwe Forever Living Product lidandaza ingaburo zifasha kubungabunga umubiri muri kino gihe ugutunganya umwimbo biciye mu buryo bwa none n'ubumenyi amashira hamwe akeneye Ferdinand Gasuguru ajejwe igisata cy'ubutunzi mu ishiramwe dutabarane
kare wahora usanga bagira ikintu bagashira bije ngaho onye yizwe itigiwe kandi ku biharuro bitari byo canke bidakwiriye ariko uyu munsi kubwo inyigisho twakurikiranye ubu unye turakora tugatunganya ibije yacu kandi dukoresheje ibiharuro bikwiriye kandi bidukurikije n'ibikorwa bizogenda gukogwa
ukutarahura ubwenge kuragwiriye mu mashiramwe yabikorera ivyabo bato bato ingaruka n'ukutabona intambwe bogira kugira ngo biteze imbere gusumba abadandaza bato bato twaganiriye batumenyesha ko batabona akamaro ko gukarisha ubwenge Nestor Sikubwabo umudandaza w'impuzu imbere yaho risoko nkuru ya Bujumbura asigura ko uburambe abifisemwo bumutuma amenya neza ibijanye n'akazi kiwe uko ibintu biri byunyugwa nuko batitaho gukoresha ubuhinga bwa none buriko buratera imbere mu Burundi naho biri uko abakozi bamwe bamwe ntibanezerezwa n'ukudakarihishirizwa ubwenge iyi kabimvo ishobora kubatuma barivamwo bakarondera aho rutahandi ivyo tubimenyeshwa na Chantal Bakuzako ajejwe gisata citunganywa ry'abakozi mu ishyirahamwe World Relief Burundi
muri iyi myaka abantu basigaye bakoresha ibikoresho vya none tuvuge nka ordinateur ugasanga nk'ubu abakozi batazi kuyikoresha ni intambamye ikomeye kuko umukozi aronse ubwo bumenyi arashobora guca azaragira amaraporo yiwe kwa kozi ibikorwa agenda randika mu bijyanye no gutegekanya canke ugutunganya abakozi umuntu atagiye abishira mu ngiro uko abandi bakora bigira usanga abakozi babasha kwimukira mu yandi mashira hamwe kobera aho utabaronkeje ubwenge ahandi bagasanga barashobora kuronka ako kajyo
mu gihe abikorera ivyabo batama batumiwe mu nyigisho bo kwitura ibigo bisanzwe bizitunganya ikaba impanuro ya Farazi yabigira imana umukuru w'ikigo Kifor gitanga inyigisho benizo muri kaminuza y'umuco tumenyeshe ko ibindi bigo umunyeshira hamwe ashobora kwitura ari nka Fodev BBN n'amashuri atandukanye azitegekanya mu gisagara cha Bujumbura mu gihe kandi ibisata bimwe bimwe vy'akazi bidafise aho abakozi bavyo bakarisha ubwenge abakozi ubwabo barabwironderera mu buryo butandukanye akarorero niho guca ku buhinga bw'ingurukana bumenyi internet ihindagurika mu vy'amategeko niryo rituma Nadine Mukunzi umushingwamanza abwikorako ikindi nuko abakozi ubwabo mu gihe bakorana bo kwigwana ko mukungurana ubumenyi mu kazi kabo ka misi yose twumvirize Felix Nimubona umukozi w'ishiramwe Forever Living Product
ikintu ca mbere twigishanya turigisha guhindura ivyumviro hanyuma tukigishanya n'ubuhinga bwo gushobora gukora kuko tuba dufise uburambe canke experience zitandukanye
Leta y'u Burundi yogira uruhara mu gutunganya inyigisho abagwizatunga bakeneye. Ako kigoro kofasha abatari bake gutera imbere nkuko tubibwirwa na Farazi Abigirimana arongoye Kifo. Ishingwa ry'ibiciro ry'inyigisho ryo kwisunga ubushobozi bw'imigwi itandukanye abikorera ibyabo na cyane cyane abato bato. Ivyo vyoha bose akaryo ko kuzikurikirana nkuko abanyamashirahamwe twaganiriye bavyifuza. Ukwiyungura ubumenyi byokogwa kandi mu bisata bitandukanye bisa n'ivyibagirwa. Akarorero n'ico ubushingwamanza. Umushingwamanza Segatwa Fabiano asanzwe afise uburambe muri uwo mwuga niko abibona. Tumwumvirize.
Ubu abantu benshi nk'aba bitanwe n'abadandaji babona yuko ibyo kuja mu mamanza biteba cyane. Hariho rero uburyo bushasha bw'uko abantu bafise amatati y'abadandaji bogenda hamwe bakaraba ingene boterera inyishu amatati yabo batarinze kuja muri sentare, bakagira rero abashingwamanza babafasha bikagenda n'ingogana n'ingogana. Nk'ibyo twategerezwa abashingwa manza kubinonosora neza ngivyo bisaba uburyo bwinshi abavoka benshi badafise.
Mu gihe urudandazwa rwijukirwa na benshi abikorera ivyabo bo kwitwararika kwamabari ku gihe mu bumenyi nkuko bimenyeshwa n'abahinga mu byo gutunganya amashirahamwe.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'iryo tohoza adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga kati ubunebwe burica.
Sogokuru yajya bizakuya akuya gukora amaraso kikazira urazi ko kizira kwica wamawica. Sogokuru yajya bizakuya ukamuserinze ufise amaguru amaboko ukomeye ubunebwe ubunebwe burica mama ubunebwe yakugira inkumi
twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari tujahe cijujya Amerika. Uno munsi tukaba turamutse twiheza akamaro ko gukarihiriza ubwenge abakozi. Kwiyungura ubwenge gutuma ishyirahamwe rikora bigashimwa. Inyungu n'iterambere mu bijyanye no kugwiza umwimbu no gukora neza. Abakozi ubwabo akatari gake barazihurumbira nk'uko bafise uburambe mu mashyirahamwe babivuga. Inkurikizi z'uguha inyigisho abakozi mu ishyirahamwe bikuza ubushobozi bwo gutorera inyishu z'amahinduka mu butunzi. Twasanze ko amashyirahamwe ashyira ku rugero abakozi bayo amenyekana neza akongera agahurumbirwa n'abasaba akazi. Abakozi ubwabo barahabwa ikibanza cyiza n'abakoresha mu mashyirahamwe atandukanye. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'akamaro ko gukarihiriza ubwenge abakozi, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umukuru ajejwe ikigo gitanga inyigisho ku bijyanye no gushinga amashyirahamwe mu kigo Kifo. Ephrasi Bigirimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Ndabahaye mwaramutse.
Aramutse neza.
Ibijyanye n'ukuntu abikoreye ibyabo bakwiye kwama bakurikirana inyigisho bakama bari ku gihe birafise akamaro koko umuntu uze mu ishyirahamwe ryiwe.
Hariho ibintu byinshi babikenewe. Hariho ingene ufata abantu bawe bagushorera, wewe ingene ukorana n'amabanki, hariho ukuntu wewe witunganya mu buryo bw'amafaranga kugira ngo ntuzugire ingorane, hari n'ukuntu ukurikirana ibikorwa byawe kugira ngo bigende neza, hari n'ukuntu wewe utegezwa gukurikirana n'abakozi bawe ukoresha.
Nibyo nyine umuntu akwiye kugendera ko ku munsi ku munsi.
Ibyo ni ibintu bya misi yose utegerezwa kugendera ko, kuko abakozi batahari iryo shyirahamwe ntiritera imbere. Abakozi baba badakoze neza iryo shyirahamwe ryawe ntiritera imbere. Hanyuma n'ubuhinga bwo gukurikirana guharura amafaranga, guharura yasohoka n'ayinjira, no kuraba yaja niyava. Ivyo rero ibikorwa vya misi yose biba biri mu ishyirahamwe.
N'abakozi biwe nyene ngira ngo baba bakeneye nabo nyene gukarihishiriza ubwenge kugihe kugihe.
Yo abakozi biwe nyene bategerezwa kuba bafise ukuntu baguma bakarihirishiriza ubwenge kugira ngo nabo nyene babone ibigezweho ukaraba ingene abandi bakira abantu ingene badandaza ingene baronera amasoko byose ni ibintu tegerezwa kumenya ningene witunganya nta wovuga yuko uwashinze iryo shira hamwe ari we wenyine ategerezwa kugira ubumenyi ndashobora kubikora bonyine ngo abishobore
hano mu Burundi none mwebwe mubiravye mona ari ibintu bijukira cyane ibyo bintu bijanye n'inyigisho
bamwe bamwe baratanguye kuvyitaho ariko ntibaramenya kamaro neza kinyigisho nkizi zifasha umugwiza atunga kugira ngo ashobore kwiteza imbere mugabo bamaze gukurikirana inyigisho zitari nke naho zoba ari nkarabona ati harimo akamaro nkatwebwe ngaha muri iki kigo cacu hari abantu bazaza gukurikirana izo nyigisho baramaze gutanga urudukorwa duto duto cyane ariko iyo bamaze kubona ibyo ariko bariga baca babona ubwo nyene yuko ukuntu bariko barakora atariko ko bakwiye guhindura ariko rero ngaha iwacu mu Burundi urabona ko inyigisho batazihurumbira cyane umengo nabo baravyiza bavuga bati narize narahejeje mugabo ntibamenye yuko umuntu aguma yiga ku munsi kugira ngo ashobore gukora neza
turabashimiye
yego namwe murakoze cyane
Jambo umuhinga Pie Claver Ndumwami ndabaramukije
Mwaramutse ala
Mwebwe ko musanzwe murongoye ikigo BBN gitanga inyigisho kubikorera ivyabo mubona zihurumbirwa
Ego nkuko ubivuze nsanzwe ndongoye ikigo naco nyene nta myaka myinshi kiramara mugabo ibyo dufise twigisha abantu sibike abayihurumbira barayishima ariko kuvyukuri ntibaraba benshi
ibigo bitanga izo nyigisho kumi ngo biracari bike ubwo sico gituma batitaho kuza kuziga canke ni ibigo bireka kugwira kuberako abigari bake
ni vyose ibigo ni bike kandi nababihurumbira ntibaraba benshi kubera yuko iminsi bimaze ni mike navyo ntibiyerekana neza ico umuntu yahaciye aza arushije abandi ivyo rafata kanya kuvyukuri
ikigo BBN umengo nico cari catsindiye isoko yo gutanga inyigisho zatunganijwe nibanki isi yose mu kwezi guhetse mwabonye zozo bari bazitavye
Iga soko twatsindiye kwari guha inyigisho abantu bashikijana barongitswe n'ishirahamwe rya kudatunga Chambre Federale hanyuma bakabarihira gice ama kudatunga nabo bakirihira cyabo kwari ukwezi kumwe gutarenze ariko no kumenyesha yuko bibandanye ariko rero cyo novuga kuri ico kenshi kibazo bakunda kurongeka abakozi bato bato ariko iyo nyene gutunganya ishirahamwe nyenejo canye ne ariserikiye kwisonga yariwe yiziye vyukuri ndashaka guhagarika
kubera iki banyina amashirahamwe barungika abakozi bato bato
kenshi bava umuntu bagira umwanya ariko sivyo nivyo kutunganya birigika mu bintu bihugerega za Uganda abantu barafata umwanya mu kwezi bagira bati umwanya n'amafaranga yanaya naya nzobishira mu kwiga mu kunonosora ubumenyi abadi neza yuko umwanya batanze ahubwo azobugarukana mu gutunganya neza amafaranga yabo umwanya wabo n'ibikoresho byabo
dusubire tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga kati ubunebwe burica
Kizira kwicha
kwicha mama wicha
sogokuru yajya bizakuya
akuya
gukora maraso kikazira urasiko kizira kwicha
kwicha mama wicha
sogokuru yajya bizakuya
akuya
gukora maraso kikazira yakugira umusoro museka Kamuserinze Ufisa magura maboku komeye Ubunebwe
Dusubire twakira umuhinga Pierre Claver Ndumwami kwinyigisho nkaresha bwenge zitegekanywa mu gifaransa hari ico mutegekanya kugira ngo zitangwe mu rurimi rw'ikirundi ziheze zikurikigwe na bose
burya Alain babwa ngo nutazi igiswahili ntayego na ndiyo bwana usanga abarundi benshi ngaha yego byukuri suvuga ngo barazi igifaransa gihanitse mugabo igifaransa cyo gusoma igifaransa cyo kumva barakize twebwe mu kigi wacu turiteguye kushira mu Kirundi kuko harone denyigisho dutanga mu Kirundi ariko naho nyene nakubwiye nti nziza zihurumbirwa cyane ngo nkubira ziri mu Kirundi
ugwaruka ruri ko ratwumviriza rumenyereye ico mu rutekerera
bakunda kuvuga mu Kirundi ngo ugwaruka nibwo Burundi bwejo cyane uvuga nti ahubwo nibwo Burundi bw'ubu nigo ruhamagariwe guhindura ingendo aho abakurambere cyangwa bari imbere yacu gatoje batwebwe kumbure twatwarahuvye nitumenye kurondera ubumenyi iyo buri canke tutari bwaboneke ico gihe aho bobo wogira kuti ntakundi ariko abugwaruka bobo ntibazobisigura ngo bavuge bati ntitwabimenye kubera yuko ataho twavyigira ko birahari ni bavyijukire nibo biraba n'ukuri namenye yuko batazoshobora guhiganwa na bene wabo bo ngaha mu bihugu bibanyi canke nabo ngaha hano munyene mu Burundi badafise inyigisho n'ukuri inkomezi z'ugutunganya ishirahamwe ziva mu nyigisho tugira n'Imana byo bigo birahari sibebeye ne gusa ariko n'ukuri witegure kandi witeguye neza bizogutuma utagwa mu mitego kuri ubuguyemwo kubera utiteguye
umwami ndabakenguruki
ndagushimiye nanje
duhi jambo abatwumviriza ndayisaba Gilbert ari Bujumbura yatwakuye avuga ati ndabaramukije dufise ishirahamwe ryitwa Tracovid rifasha mu kugwanya ubusuma bw'amakinga abaza ati none ko ishirahamwe rikiri rishasha kandi tukaba tubuze umutahe wo kugurura ibiro mwo dufashiki Pierre Claver ndumwami tanga inyishu ku munywanyi wacu Gilbert ndayisaba
urakoze icyo kibazo cy'uyo muntu gitumye numva ko bikenewe ko ntanga intumbero amashirahamwe ari kubiri hari shirahamwe rifise intumbero y'ukudandaza y'ukurangura y'uguhingura ugakora ariko ugakora ufise isoko hanyuma ukagira inyungu ikagutunga n'umuryango wawe ayo niyo mashirahamwe tukunda gufatira ko iyo turiko turavugana muri iki kiganiro ariko hari ayandi mashirahamwe bita association ayo o ntafise intumbero y'ukugira inyungu bene kuyatanguza bashira hamwe udufaranga ariko intumbero yabo siyo kudandaza siyo gira inyungu nivyo haraho uvuga uti reka icyumviro mfise nico gushigikira araba kene araba gwayi ari abagore ari yudukikije ingorane rero ngaha muri igihugu nuko ugwaruka rwabibonyemwo akaryo kukuronka amafaranga iyo ntumbero yabo bafise yuko bagwanya kwibwa ivyo n'ukuri birumvikana mugabo umutahe nimba bitwa kwita umutahe nyene uva muri bo nyene n'utwo dufaranga bacikije ko bakadushira hamwe kuko bavize intumbero y'ukugwaniriza umwansi hamwe umwansi ni wa musuma ibyo birashoboka ariko urumva ko intumbero atari yo kugenda urondera inyungu
turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi ariko ya mpamba nitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
Jo gira ntere imbere ntageza kwanza guhindura ivyumviro mu guhindura ivyumviro no kuvuga ntangora kuri abantu bande tugendana mbega iyo twicaranye nibihe bintu by'akamara tuganira aho ko mfata umwanya kwicara ku marigara mu bubari mfata umwanya wo kwicarana n'abantu tuvanye mvuga ntitwagana ikintu cy'akamara iyo ndiko ndasoma igitabo ndaba nikiye gitabo nsoma cyumfasha guhindura ubuzima bwanje iyo ndiko ndaraba filme cyangwa documentaire ndaba mbega igihe hari ikintu gishasha ndakwigamo cyane cyane mu guhindura ivyumviro niho bihera ifo kugira ati nibihe nkeneye mu buzima ukavyandika iyo umaze kuvyandika utangira kumva ni gute no bishikako niko nkunda kubigenza hanyuma haraba mbega ikintu ngo bashikira hari abagishikiye nimba hari umwe cyababiri bagishikiye nabantu nkanje imana yarene nkanje cyane ntango kumvira ni gute nanje no gishikira bishobotse nkabegera ko bavuga ngo igomba gutera imbere gana n'abateye imbere
Ino mpamba niyo duciye dusozerera ko kino kiganiro tujahe shimire mwebwe mwese kuvyumviro mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera cyane mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 99 na 34 77 na 57 canke 79 99 na 88 73. Diane Ndonse yatororokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kiro kiganiro ari nawe yaranagihagarariye. Ndabashimiye. Alain Yves Irankunda mwari kumwe kuri mikro. Ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Hari umwizero.
Ego cyane. Ni mu kiganiro tujahe mwe ko mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo, dusangire ijambo.
Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo. Mwaramutse namwe bashinga mwese turi kumwe mu kanya turabasaba kugira mu twidondore. Muri iki kiganiro rero mugiye gushikirizwa na Frederic Nkunikije, tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose cy'itangazamakuru mu Burundi, aho usanga abamenyeshamakuru ikana n'abandi bantu bose bakunda gushikiriza ibyiyumviro byabo mu mwidegembyo, usanga bidoga bavuga ko cyane cyane leta y'u Burundi ibabuza kuvuga, ikana rwa rwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru n'iminyamakuru rukaba ruvuga ko abamenyeshamakuru kenshi na kenshi barenga akarimbi. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abashingantahe bose banonosoye uyu mwuga. Turi kumwe n'umushingantahe Innocent Muhozi, akaba ari umuyobozi wa Radio Television Renaissance. Turi kumwe na Richard Giramahoro, akaba ari umukuru wa rwa rwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi. Turi kumwe kandi na Vincent Nkishimana, akaba ari umuyobozi w'iradio Isanganiro, akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abarongoye amaradiyo. Mwaramutse neza bashinga nawe mwese.
Mwaramutse.
Kuri icyo kibazo rero tujye kwicarira uyu munsi, nashaka ubwa mbere na mbere ntangure mbaze umushingantahe Richard Giramahoro atubwire ikintu yidogera cyane cyane uburyo amenshi amakuru atangaza amakuru.
Ego, murakoze kumpa ijambo. Twebwe kenshi icyo dukunda kwidogera ni gihe usanga abamenyesha amakuru iyo bariko baratanga inkuru batayitanga nk'uko byanditswe mu ngingo ya 17 y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Iyo ngingo ya 17 nayo igasaba yuko umumenyesha amakuru avuga inkuru yatohoje neza, akavuga inkuru yarondeye impande zose, impande ziba zijanye n'iyo nkuru agomba gutangaza, hamwe inkuru wumva ko yikwiye koko. Icyo rero nico rimwe na rimwe dukunda kwidogera ko abamenyesha amakuru tahashika cyane, ugasanga rimwe na rimwe rero batanze inkuru wumva ko yari ikenewe kugira iryo hogo rwose, iba yari ikenewe yuko nanaka bamubaza kuko muri iyo nkuru baba bamuvuga. Icyo rero nico dukunda kwidogera cyane cyane, nico dukunda gusaba abamenyesha amakuru ko baba bashira imbere. Hanyuma rero nico rero tukuvuga yuko kujya gutohoza cyane inkuru bavuga iyo nkuru yavuye nyene ukumva yuko babivuze atari bya bindi byo mu ibarabara canke iki, ukumva yuko amasoruse y'inkuru nyene ariyo kandi bayatohoje bihagije.
Murashaka kuduha nka karorero kamwe aho mubona ko ico gikorwa cyo gutohoza inkuru kitakozwe nkuko muvyifuza?
Oya, muri kano kanya mu mutwe urumva simba radi ko amahara haca makuru menshi cyane, ivyo nkunda kubibona cyane cyane mu maraporo bampa ko ngaha turafise bise monitoring. Niyo rero iheza ikaraba ibyo bintu byose ingena amakuru yagiye araba. Hanyuma urazi amakuru aca ku maradiyo ni menshi cyane ku buryo ntaca mvuga nti inkuru iyi n'iyi n'iyi muri kano kanya, si ndabibona neza ntabanje kuraba raporo z'iyo service ya monitoring.
Icyo kibazo cyo gutohoza inkuru mu buryo bushemeye turakigaruka ko, ariko nashaka mbaze na Innocent Muhozi nawe nyine atubwire ari mu bantu basaba ko abantu bakwiye guhabwa umwidegembyo wo kiriza ivyimvuro vyabo ikanaho bahagaze muri politiki. Mushiga na Innocent Muhozi ikintu mubona boba badodobereza nk'aba menyeshamakuru cyangwa abandi bantu bose bashikiriza ibyumviro byabo ni nk'ibi
mbanze kuvuga yuko iby'umukuru wa sense yashikirije turi kumwe mu gihe byo bari ibintu ibatera ingorane yo bari amakuru adatohoje bikwiye impande zose zitaronse umwanya kwisigura mu gihe byari kwemera kwisigura aho tuba turi kumwe nta kibazo twoshigishiranira kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira kuko twinshi twaragikunze gutera ingorane cyane muri izi muyidege zo gushikiriza amakuru no kushyira ibyiyumviro ni uko hariho ibyiyumviro abantu babishikirije bakurikiranwa utangiye gukurikiranwa kubera washikiriza icyiyumviro ku kintu udashiba mu gihugu uri umunyagihugu uri umuntu aho biba bitanguye kuba ibindi umunyamashamakuru ashikirije amakuru agakurikiranwa gatangura gukora ko gutumwa ko mu butungane polisi gatangura kumwiruka inyuma aho ntutwe ko turava muri demokarasi tujye mu bindi bintu ibyo ni byo bintu ntanzigurira bukeya cyane biduteye ingorane cyane ubu abantu gukurikiranwa banyurabuzwa kubera bashyize ibyiyumviro abandi nabo bamenyeshamakuru bakaba ariko barabakomvoke kujya kwita mu butungane bw'inkuru wayikuye he wayihawe nande ifitera ibyo ni byo bidukuraho
Innocent Muhoozi boba bakurikiranwa ko batanze ibyiyumviro birimo ihuha canke bigumura abanyagihugu canke nuko batanze inkuru nyazo zizwi zidakundwa na leta
erega igihuha uca wita mu gihe bitakunezeje ucubyita ibihuha ucubyita kugumura abanyagihugu twe nk'ubu tuvuze abantu bavuze bati abantu bose bashyigikiye ko mbona impa yova mu mvuto ejo bazovuze klaxon nta gihuha kirimo ngaho ni icyiyumviro ni icyifuzo nibwirize wo gushyikiriza icyiyumviro cy'umuntu kuki hanyuma bavuga ngo n'amakosa ibyo bintu
reka twumvirize mushyana we Vincent Nkeshimana nawe atubwire ibintu ukuntu abona itangazamakuru mu Burundi rimeze mbega abamenyeshamakuru baba renga karimbi cyanke ni leta ibadodobereza
kugira ngo umuntu abivuge neza arafatira ku byo tumaze iminsi twumva Muhoozi yaje kuvuga ati iyo umumenyeshamakuru avuze iki akavuga wafunzwe Claver Mbonimpa ati ko abyita ibihuha ni ibintu bidashoboka njye nagomba guhera ku byo umukuru wa sense yavuze avuga ati hari igihe batatohoza neza hari igihe baha ijambo uruhande rumwe ntibahe urundi ruhande ariko aho nagira mbeshuze neza cyane kuko nimba bisika nabo nyine yavuze ati ndabikura raporo ari naho nabyumva neza nibaza ko ikintu cya mbere tubagarura ko ningene amaserivisi y'ibisata bigira bikurikirana imenyeshamakuru twita monitoring bikora kuko nabo nyine hari igihe bavuga ngo iyi nkuru mwatanze ngo ntiyari ifise ingene vita abantu bose yerekeye ntibavuze ugasanga nabo nyene ntacyo bafatiye ko ugasanga izo bavuze muri make bibeshera mu isomakuru yavuze iyo nkuru aha n'ukuri ntanu twokwicara cyane tukatuga kuko ndabona ko hari igihe bihenda cyane bibaza yuko inkuru itari ikwiye kandi yari ikwiye neza n'igihe itobi yari ikwiye hari igituma itari ikwiye kandi byavuze mu makuru ngarutse kuri ibi Muhoozi rivuze genda baha akarorero gashasha cyane ngororero bubiri haravuzwe yuko hari ibigwanisho hariho urwaruka rwoba rugenda muri Congo kugira imyimenyerezo ya gisirikare amara iradiyo isanganiro yarabivuze iradiyo bonesha yarabivuze n'ayandi maradiyo dayeresansi n'abandi baradi barabivuze mu bantu baduhaye izo nkuru bukeye mu gitondo babirutse ko ngo bavuze inkuru ku maradiyo irumva icyo bacisa igihuha kandi byavuzwe n'abantu bashobora kuba bavuyeyo bashobora kuba bafise inshuti zabo zagiriyeyo ingorane bo bakatubwira bati ibintu bimeze ku nyungu mugabo kubera yihenze akavugira ku iradiyo agaca akurikiranwa bakamwirigwa ko bakamubuza kuba muhira hanyuma ngo iradiyo abivuze yavuze ibihuha we wumvuze babihuha bishyize kandi uwabivuze ariho nibamurekera amahoro hanyuma batohoze yuko icyo yavuze kitari cyo
reka tugaruke nawe ku mushana Richard gira amahoro nawe nyine arafite icyo avuga kuri ibyo biheje gushikirizwa
ego menda afite icyo mvuga kuri ibyo biheje gushikirizwa ariko wari wansabye akarorero ndibutse akarorero kamwe mu makuru menshi yama yatanzwe ano guhanga akarorero ku makuru yigeze gutangwa mu minsi iheze hariya aho hari umumenyeshamakuru wo hariya mu Kirundo wi radio RTA yavuze yuko ariko harimbwa ibinogo ama ibyo bintu bamwe bavuga yuko ngo ari ibinogo ngo bizotabwamo abantu hanyuma ibyo byaratumye twebwe twishikirayo kubaza neza izo nkuru ibingene ibyo babimeze ukuri aho kuba guhagaze mugabo dusanga nibintu yumvise mu nama mugabo atashitse neza gutohoza aho hantu ariko biravugwa ama tugiye twishikiyeyo aho hantu twarabonye yuko inkuru zatanzwe atacu zisana n'ukuri kubijanye n'ibyo by'ibinogo nko ku paruwase y'Ikanyinya twarabonye yuko byari binogo birebire bibiri ufatiri umupatiri waho yagombye gufasha abakirisu baza ku isengero gusenga kugira abadoze barabikoresha nk'utuzu twa sugumwe urumva aho nta kibi carimwe ahubwo yariko arafasha naho ibwambara ngo bavuga yuko ari ikindi kinogo bacho bacarimbwe twaratohoje naho nyine dusanga nibindi cyari kinogo bijya bya kera abantu bavuga bati ahantu haciye abadagi ngo babaranyegeje y'ibintu mu kuzimu ibyo bintu ngo babikuyeyo ngo birimo amafaranga menshi hari abavuga ngo agapasi abandi bakavuga ubutari butandukanye naho nyene dutohoje twasanze biri muri iyo ntumbero bitari bijanye n'ivyo by'ubwicanyi cyangwa ikindi kintu kibico bagigomba gushika hanyuma kuri ibyo abo bagenzanje bahejeje kuvuga yuko inkuru zimwe iyo bazivuze babiruka ko canke babakarira n'ibiki n'ibiki mu by'ukuri nagomba kukumenyesha yuko burya inkuru ntizinganya uburemere hariho nk'inkuru bayivuze wumva yuko koko iyo nkuru umuntu akeneye kumenya neza na neza ibyo bintu cyo byo akeneye kumenya byinshi kuri iyo nkuru cyane cyane kuko usanga ifitaniye isano nk'akarorero nk'umutekano ugasanga ifitaniye isano n'ibijanye na gisirikare ugasanga ifitaniye isano n'ibijanye n'ubwigenge bw'igihugu nico gituma rero kenshi usanga abantu babyumvise baba abanyagihugu canke abandi bakeneye kumenya byinshi kuri izo nkuru hanyuma rero hari igihe rero nk'iyo babatumye ko nk'igihe ubutungane buba bukeneye kumenya byinshi kuri ibyo bintu urumva urabatuma ko kugira bumvirize amatohoza kuri amatohoza ku bijanye n'ibyo bintu kugira bumenye byinshi kuri ibyo bintu biba bijanye n'umutekano nk'akarurero
egome inosa muhozi ibintu nk'ivyo birakunda gushika mu Burundi sinovuga ko ari ku maradiyo amwamwe eka no ku maradiyo aba yegamiye ubutegetsi igihe batanga inkuru ukumva kumengo zivugira neza cyane gose ubutegetsi hariho na maradio usanga avugira cyane gose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariho n'ibyashitse gihe banki yasha hariho maradio asimbiye ku isonzo ry'inzu asanga yatangaje amakuru atariyo mbega ivyo ni kuki vyama vyashitse hari murakora uko mushoboye kose kugira ngo mubone ko abamenyesha makuru batandukanya umwuga wabo ni byimviro vyabo vya politiki
washaka ikibazo suko bagiraho begamiye muri politiki ikibazo uko bama bibuka kandi bazi bamenya ko twese tubwirizwa washigikira leta utashira leta cyangwa ataho uhagaze muri ivyo kumenya yuko ibiba byabaye atawubihindaguza atawubiremenyanya ko ugiye kuremenyanya ngo ariko arabije ikintu kitabaye ibyo ni kosa rikuru kandi rikwiye gukurikira guhanwa ubyo babigize ubibona umuntu ashaka kugira ikosa yihenze atagushaka kuremenyanya kwa rimwe ibyo n'ibindi ntaho bidashika nta gihugu na kimwe bidashika n'umuntu ukora cyo bitarashikirwa n'icyo kintu byambaye nk'uko umuntu avuga ibyo mukuru wa sensi yavuze ntituri kumwe na gatoya kubera iki ako karere yatanze ko ibinogo byavuzwe umumenyeshamakuru ntiyavuze ngo hari ibinogo byimbwe ngo kugira ngo bazobitemo abantu ko babona ibyo kuzotamo abatutsi n'abandi batari kumwe n'ubutegetsi siko yavuze ibyavuzwe ngo nama n'abantu bari mu nama icyo ni kimwe hanyuma bagize neza kuza gutohoza no kubona ibyo ari byo bakavuga ati ibi ni biriya aho birumvikana ko ari ibintu byiza mugabo nawe ntiyamuvugire ngo yavuze ngo ko ari wowe yaragize ngo niko bizomera yavuze ibyavuzwe mu nama n'abantu icya kabiri kuri ibi byerekeye inkuru zerekeye umutekano imigendane y'ibindi n'ibindi bihugu cyangwa igisirikare erega imigendane y'ibindi n'ibindi bihugu igisirikare umutekano ni bya twese abarundi iki kibare cy'abasirikare cyangwa cya muri sekirite iyo batangiye gukoresha ibyo bintu kugira bakurikirane abantu ubwo butungane bwobwo budahugira amatohoza ku bintu bihambaye nk'ibyo budafise uburyo bwo gutohoza bwonyine ku buryo bwabo mwumva ari ubutungane nyabuki mwumva iyo sisiteme ya polisi cyangwa y'ubutungane toba ka bundi buryo ifise bwo kumenya ibyo bintu idaciye kumenyeshamakuru ibyo bintu mwumva hari aho byo bihagaze ahubwo gikoreshwa cyane cyane rya article ya 19 gikoreshwa mu kuremera abantu mu gukandamiza abantu mu kubuza abantu kubaza ibibazo bafite uburenganzira bwo kubaza biraho umutekano wawo biraho umutekano w'igihugu biraho umutekano w'urundi n'ibindi bihugu kuko igihugu ni cy'abarundi bafite uburenganzira bwo kuvuga ibi ni biki biriya ni biki turafite amakenga hariya dutohoreje turabire neza aho nakosa ibintu iyo batangiye gukurikirana umuntu rero kubera yagize ibyo aho leta iba iri kuyata umurongo ibyerekeye ubwigenge bw'abantu bwo kumenya no kumenyesha amakuru no gushikiriza ibyiyumviro
mugabo umumenyesha amakuru nawe nyine arafite uruhara mu byerekeye umutekano kuko nk'igihe atangaje amakuru kuko yavuzwe mu nama ariko atayatohoje neza kandi akaguma akaba ari inkuru itatomoye neza rwose iyo irashobora gutuma abanyagihugu bashira umutima mu nda sibyo mushike ntahe impoze
birashoboka ariko igihugu coba kigeze ahantu inkuru ivuze umumenyesha amakuru ariyo ituma abantu batumutwe cyangwa bagirira nabiriya no kuvuga ko haba hari ibindi bintu byinshi bidatomoye muri icyo gihugu kuvuga ko haba hari ibintu byinshi bigenda nabi kugira abantu barinde bagira ngaho kandi n'ibyo byo biriko birashika mu gihe utangiye kugira ubwoba ngo umunyeshamakuru yavuze cyangwa ukiri kuko haba hasanzwe hari ibindi uruvangatirane rw'ibindi bintu byinshi bidatomoye bitagenda neza mu gihugu mugabo sindi ko ndashyigikira ukumenyeshamakuru kudafata umwanya wo gutohoza no kumenya neza no kubona ko ari ibintu bishobora kuba biremereye ni ngombwa tumenye ko ari ibibazo biremereye tubifatire umwanya tubitohoze tubikore twakoze nyine twubahiriza
ego Amerika tubaze n'umushe na Evensa nkishimana nawe ico kibazo cuko kenshi na kenshi nki radio canke ama radio yegamye ubutegetsi kenshi na kenshi atangaza inkuru zivuga neza leta mu gihe ama radio nayo nyene ubona kumengo tavuga rumwe n'ubutegetsi uko vyibonekeza kenshi mu Burundi hari abantu benshi bavuga ko hari usanga zivugana ama radio hari ama radio menshi avuga nawe ubutegetsi ivyo bintu muramaze kubona canke birashika canke byo bitegwa n'iki
nuko burya iradio iriho ndiriho kugira ngo yerekane kwiriho gusa yivuge iriho kugira ngo ifashe aho ibiri igihugu ibirimwo ndiriho kugira ngo igihugu ngo ndiho gusa atari kwiraterera mu gihugu icyo gituma rero ngira ndi mumenyeshamakuru nibyo ntaterezwa ko amari aririmba ubutegetsi ni bisanzwe kandi umumenyeshamakuru si umuntu ariho kugira ngo ahane ubutegetsi umumenyeshamakuru cyane cyane ni ukuraba ko icyo umunyagihugu yarashobora kuronka muri uwo mwanya cyangwa icyo leta yatereza kumuha akironka cyangwa akibura akironka ku neza cyangwa naho akibuze bikaba ari ibintu biboneka ariko naho togwe ngo ashe yongera abwirizwe guhora kandi yari kwarondera ibintu byiwe ivyo aho ntimwogira ngo ni ukubera yoba ari radiyo yigenga cyangwa naho iya leta iriho iradiyo yose iriho kugira ngo ifashe ku munyagihugu wese atere imbere amenya imigambi myiza leta imufitiye amenya niba ishobora kumushikira maze akazirinda icyo ni kimwe icya kabiri nagira ngo nshimire cyane umukuru wa senesi yagiye gushika mu Kirundo kugira ngo agire ayo matohoza arabe ibinogo ingene zari bimeze ni ukuri yarakoze akazi keza cyane ariko naje nguma nibaza igituma ari we yafashe uwo mwanya akagenda hariya akatohoza ibyo bintu ariko hari abandi bari bajejwe n'amatohoza bahisemo guhora kubera iki bahitamo guhora mu gihe hoba hari ibintu bishobora gucibutsa abantu ntibasohoke bati humura ibyo si byo ibintu bimeze uku ibinogo ni pasi ariko yimba kugira ngo ati ni ibintu bisanzwe cyane ko umenyesha amakuru ashobora yaguze ibintu birimo ibyo byavuga kandi nta na hamwe umuntu atabaje bafata inkoni bakikubita rimwe byashika kuri Berge na mwakivuze kare umenyesha amakuru haciye ati yamara hari umwotsi muri Berge tubaze yuko iri kwirasha bagaca bagira ngo uyu ariko avuga ibihuha kandi umwotsi uri kuraboneka abantu bawubona kuko we ntabazi ikiri imbere maze hanyuma abayizeye aho nuko navuga hakiri kare bati nimubwira ubwoba ni noti zetwe turaturira bakihorera akabiza kuvuga tangazo naryo nyine ritoyi cyane mu ijoro rirerire abantu bamaze gucika igutu aho ni ukuri mbwira ndi umumenyesha amakuru ntakosa na ritoya abafisi baba yatabaje kugira ngo umfisi nguru kuri icyo kintu ayishikire ushobora gutabara kandi atabare icyo nagomba guhereza ko nuko Muhozi yavuze ati ikibabaje cyane ni ikicuka kiba kihari ibi byose bagira ngo umenyesha amakuru bashikuza ni ikicuka kiba kihari kuko igituma abantu bacitse igutu ni ukubera ni ubwoba ejo bundi Sonia Hole wo muri RFI Serge Nibizi bagiye muri biriya bice nyene haje umuntu ngo atware urwaruka rw'imbonerakure arabahagarika baramubwira bati bareke n'abanyeshamakuru ararahira bukeye buramatara agaca avuga ngo biketse ngo ko baje gutanga ibigwanisho ni ukuvuga yuko hasanzwe hariho
icuka kiri
mu kicuka cyuko umengo hariho ubwoba mu bantu ubwo bwoba rero nibwo buca gutuma umuntu wese yinuba uwo ari we wese umenyeshamakuru ariko aratera ubwo bwoba abajejwe gutwara nibahaguruke ahubwo borohereza abamenyeshamakuru banabakoresheje babwira inkuru y'imvaho kugira ngo bamenye bayishikiriza ntibagire ngo izo bavuze ngo bazo ariko avuga ibihuha kandi bazi neza ko igihuha kitubaka bwo bandi bubaka menyesha makuru aba yamakeneye umwanya wose gutanga inkuru kugira ngo yubaka abantu
egome mu shena Richard ngira mahoro hariho iyo ngingo ya 17 igumi garuka iyo ngingo irasha gutuma nkuko abagenzi bacu ngaha babivuze abamenyesha makuru bamwe bamwe bacatangura gutinya bakavuga ati ninatanga inkuru ishora kusanga inkwege imanza nyinshi nk'irwanda aja gusamba canke nkaja mu mwibohero mbega nta kundi kuntu ishiramwe murongoye rishobora kwegera ibinyamakuru n'amaradio kugira ngo mu gihe cyose habaye nk'agakosa canke ico mwibaza ko ari kosa mu bitorere nyishu bitarinze guca muri ubwo butungane bishobora kubona nk'umengo no gutera ubwoba amenyesha makuru
nukuri nagomba kukumenyesha yuko twebwe ngaha mu gwego CNC kwama turiko turavugana n'abayobozi barongoye ibinyamakuru haba ku matelefone canke tukabasanga naho bakorera tukabonana n'abamenyesha makuru turavugana kenshi yarabo tumaze kugendera mu ma redaction yabo hajya mu ruganda rwo kumenyesha makuru kama turiko turavugana imijyango ya sense ya mayuguruye na ngorane je mfitaniye n'abayobozi canke babamenyesha makuru hagize akanakari ya kabasoba canke iki umuntu ntiyirwa aragatangaza hijya no hino mugabo turashobora kuvugana tugakeburana hanyuma ibiganiro bya mabiriho hagati ya jewe n'abamenyesha makuru hamwe n'abayobozi babo hanyuma kuri ivyo bagenzanje bariko baravuga y'abavyensa canke muhozi ego nivyo ura buja hariho ingorane sinzi ko ari kubera ibihe twaciyemo birebire by'umutekano muke hanyuma ugasanga rero nk'abakuru barongoye yaba intara yaba ikomine yaba zone cyangwa itu ugasanga rero mu bintu biba byashitse mu bijanye no kuvuga no gutangaza amakuru yabereye iwabo ugasanga harabaye ikibazo arico gituma rero ugwego sense muri ino minsi atari ya kera cyane rimirije gukoranya inama nibaza ko izobera mu ntara ya Gitega kuko ariho hagati mu Burundi mu gwa mukuru w'intara uri hagati mu gihugu hanyuma turifuza rero gukoranya inama yohuriramwo yohuriramwo abayoboye ababuramatari b'intara zose z'igihugu bari kumwe mbere n'abajejwe umutekano mu ntara hanyuma iyo nama kandi kazoba yatumiwemo n'abayobozi b'imenyesha makuru abayobozi b'amaradiyo n'amateleviziyo y'abigenga canke ya leta kugira ibyo bibazo byose tubice hirya no hino tubivugire hamwe twese gucyo twibaza yuko byotuma n'icuka kibi kiri hamwe usanga ubwiye haba mwinuba ubwiye hariya bakamwinuba twibaza ko ico cuka cogabanuka kuko hariho nk'abantu babona nk'abamenyesha makuru bagiye ukaje tangura kumva bavuze ngo ujya ngo ari muri babamenyesha makuru batugwanya ujya nawe ngo ari mu badushigikiye ukumva nyene yuko ibyo bintu bitobandanya gucyo kuko urumva si byiza kuko ubwa mbere hoho ingingo y'11 muri iki gitabo c'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru ingingo ya 11 iravuga yuko umumenyesha makuru mu gihugu c'u Burundi hose abwirizwa kugirirwa umutekano hamwe n'ibikoresho by'abafisi urumva rero umumenyesha makuru agiye kurondera inkuru hanyuma nk'ivyo byashikiye Serge Nibizi na Sonia Rore hari ya Imarangara uko urumvise ingene byabashikiye urabona yuko ingingo ya 11 yahonyanzwe kandi arabarundi bagiye gutembera mu bagiye kurondera makuru mu gihugu cabo urumva rero n'ivyo dushaka yuko umuntu agiye kurondera makuru batomufata nkuko ari umuntu umengo mu Burundi ntagiye gukora akazi kiwe yarasanzwe akora kuko ni wo mwuga wiwe yumvire rero nk'umumenyesha makuru atoshika aho inkuru yabereye kugira itohoze yangi ngo ya 17 kimufata rero ni kubabarira bakabareka ahubwo babakeneye ko inkuru nabo nyene bakazitanga
bagatanga inkuru z'imvaho
cyane bitwa ariko turavuga yikubaza impande zose kugira bishoboke
yego me leka ivyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma ico cuka kibi kiyava nashaka ndakubaze nawe Inosa Muhozi ikindi kintu canke ibindi bintu mbona vyo gukorwa kugira ngo icuka kibi kihave ntihagire winuba nkuko Richard gira mahora bivuze ntihagire abantu abamenyesha makuru babonwa nk'abagwanya leta canke abashigikiye leta ko suko vyategezwa kugenda canke ushigikiye rujya ruhande canke urundi ibindi bintu mbona vyo gukorwa kugira ngo ico cuka kibi kihave habe donc umwuka mwiza professionnel gukora umugabo umenyesha w'amenyesha makuru ibintu byo gukorwa nk'ubu muri iki gihe ni nk'ibi
politike nziza leta nigire politike nziza yumvikana politike ishigikiye ku iteka ry'umuntu ishigikiye kuri guteza imbere igihugu ishimikiye ku gukingira abanyagihugu kubahiriza abantu bose ubwigenge bwabo bibazo naho bihagaze cyane cyane hariho bimwe bimwe bishobora kugabanuka n'ibyo abantu babonanye bakavugana ikibuga kibi ku bintu bimwe byo bagabanuka mbwa ibintu nyamukuru bituma hari ingorane mu gihugu nuko kuba hari politiki ya leta itubahiriza iteka ry'abantu nukugira ibyiyumviro bitandukanye mu gihugu cyabo bakabiserura ntibakandamizwe ntibakurikiranwe ntibatabwe mu mvuto kubera ibyo byiyumviro umuntu ubuzima bw'umuntu bukubahirizwa umuntu nta ejo ntusanga umuntu yishwe ngo nuko ari uwo kwa rwasa nuko ari uwo kwa rusi undi ari yatawe mu mvuto abantu bakirwe umunyororo w'ubuzima bwose mu munsi umwe ari abantu mirongo ingahe ubutungane bube ubutungane biragoye cyane ko icyo kikagihera mu gihe mu Burundi hakiri politiki nk'iraho tubona
ubutungane ku Burundi wese ni ikintu gihambaye cyane rwose nawe Vincent Nkeshimana mutubwire ibintu mwibaza ko byakorwa kugira ngo umwuga w'itangazamakuru w'umwuga wubahirizwa n'abamenyeshamakuru nabo nyene eka n'abategetsi bose bajejwe ubutungane cyane ibindi bintu eka n'ubwo rwego ujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo rukabona ko umwuga w'itangazamakuru mu Burundi watembera
ni kibazo na twebwe turajishinga kandi twari tumaze igihe tunabivugana kuko mu kwezi kukurangiye kwa gatanu twaragize icyo twise les assises des médias kugira tugaruke kuri ibyo bibazo by'ukutumvikana basanze koko tutumvikana hari abagira ngo umenyeshamakuru yoba ari maneko aje kurondera inagirira nabi ubutegetsi bucanye hariya usanga bavuga ko abamenyeshamakuru bigenga cyane cyane ngo ntibavuge ibyo leta yakoze ahandi bati umenyeshamakuru bwa leta ntibigomba kuvuga ibyo ibindi biri mu gihugu bitaririmba ubutegetsi aho dusana bumvikanye yuko ari ibintu bigiye guhera naho tubona ko hari abo inkuru itarashikira ariko kugira ngo babone yuko umenyeshamakuru ateza gukora akazi kiwe ikindi gikurikiranaho ni icyo umuhozi yaravuze ntibyoroshye kugira gutangaza amakuru meza mu bibi kugira ngo amakuru atangazwe ari meza nuko haba ariko haraba ibintu byiza mugabo mu mwanya uwo ari wo wose hazoba habuzwa abantu kuvuga hazoba habuzwa umuntu avuze ikintu baca bamushyira mu butungane ngo ararementanize cyane naho ngo ntafite ibyemezo cyane ngo avuze ibihuha bizotugora cyane ko twumvikana inzego zitohoza nicyo zibereyeho iyo inkuru nayo yaba ari igihuha isohotse bateza kubanza bakaraba yuko iyo nkuru ariyo cyangwa atariyo maze bagahumuriza abarundi nicyo twifuza nicyo ugomba yuko umuntu ahahamuka ngo bavuze iki niki cyaravuze n'ivyo ariko hariho inyishu yacu nibasohore iyo nyishu yacu maze barabe yuko hariho induru ku nkuru yavuzwe gisubira kuba rero tugira tuti ni ukuri akatsi k'akazi na muntu nikabandanye kubahirizwa natwebwe ntibituryohera kuko amasoko tuvuga ibintu bitagenda kandi hariho ibindi bintu byinshi byiza twatwifuza kuvuga nicyo kintu dusaba cyane cyane
egome Richard gira amahoro nashaka musozere ndabona akanya katujanye mutubwiye namwe hariho ibintu byinshi byasabwe urwego rwanyu rushobora kuba rudashoboye gushikira izango kuheriza gataka kazana muntu intwaro nziza nashaka ndababaza ibintu mwamwe mubona ko byokorwa kugira ngo umwuga gutangaza makuru umwuga umeze nkarya mu bihugu biteye imbere hose tubonaho atamuntu avuga ko hariho iradio kanaki mushigikiye canke iradio kanaki mugwanye
ego twebwe ico tuvuga icambere gibwirizwa gukogwa nuko ubahirizwa amategeko yaba amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru yaba amategeko yandi agenga igihugu yaba amategeko agenga ubwigenge bw'umuntu reka ivyo byose bijanye n'intwaro nziza iranga demokrasi ivyo byose byubahirijwe nibaza ko atangorane hanyuma ikindi naco ni ugukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru kuko bose ntibanganya ubumenyi hariho ababa ari bashasha mu mwuga nabo rero ni ukubakarihiriza ubwenge kugira bisumbure hanyuma bakore neza umwuga wabo hanyuma ikindi cya gatatu nagomba guhereza ko ni ukumenyesha abariko baratwumviriza yuko nabo nyene igihe bumvise yuko nk'umumenyeshamakuru bavuga bati yaturengeye akarimbi erega nabo nyene barafise amategeko abarekurira kubishuza nibabishuze batiriwe biraja kure cyane babishuze aho ibyo bintu byavugiwe ndazi neza ntibadobisaba umuyobozi arongoye cyaba ikinyamakuru cyandika yaba iradiyo cyangwa televiziyo ntibado basaba bati mwaturengeye akarimbi reka natwe tugire icyo dushikiriza ngo badobibanire babibaniye naho bituye urwego CNC rurashobora kubibafashamo aho nagomba kurangiriza.
Aha kandi niho tugiye no kurangiriza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwakoze bashinga ntaye mwese Inosa Muhozi, mwakoze kuraka kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Richard Giramahoro, turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye. Nawe Vincent Keshimana, ndabashimiye cyane rwose ku mwanya mwigoye mu gatora kugira ngo dushobore kuyaga kuri iki kibazo nkora mutima mu Burundi. Mwakoze. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangira ijambo. Mwakoze kudutega amatwi. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to Dusangire Jambo on the Voice of America.